nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa gatandatu nigenekezo rya 2024 no mwaka 2024 cyo tinamwe bakunze mwashimye gukurikira radio inzamba gateka kawe ndabahe mwiriwe nongera ndabaha nikaze mu rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Mu ntara ya Makamba abarundi bahabanti bacemerewe kudakoronderera igitoro mu gihugu kibanye cha Tanzania. Bategetswe kunywesha igitoro ku isoko rya Magendo riri hafi y'urubibe Uburundi buhana n'ico gihugu kibanye naho ngo bakaba bazimbwa cyane. Tukiri mu ico gisata nyene hama bido arenga 4,500 yuzuye ibitoro niyo abajejwe intwaro batwaye bakenyezi bo muri karitsiye Kavimvira ni muri Repubulika yane intwaro rusangi ya Kongo bahora bashorera ibitoro mu Burundi ku ibarabara ry'igihugu numero 5 ryo mu Gatumba. Ishirahamwe rihurikiyemo urwaruka rw'i Kavimvira ruriyamiriza iyo ngendo y'abakozi ba leta y'u Burundi. Naye mu kiganiro ku isoko tuno munsi tuzakugaruka ku gatotezo kabaze minsi kagirirwa umugambwe Sawanya Frodebo washinzwe n'umuhisi Melchior Ndadaye saya gusa twateguriye n'ayandi mukanya nido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera nsubira kubahanikaze murano makuru. Ano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane aho abagabo babiri bo ku mutumba Mugerama ni muri komine Nyanza Lac y'intara ya Makamba bapfungiwe mu gasho k'igipolisi muri iyo komine kuva kuri uyu wa gatanu. Abo bagabo bakaba bafashwe inyuma yaho hari umutama w'imyaka 61 wo kuri uwo mutumba agandaguriwe acumiswa imbugita mu mutima mu ijoro ryo ku munsi wa kane buca ari ku munsi wa gatanu. Amakuru dukura ngaho ku mutumba Mugerama akavuga ko yapfuye acumiswa imbugita zo mu gikaraza nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro atashe muhiriwe. Amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu ku mutumba Mugerama akavuga ko yoba yishwe ahowe ibintazi n'amarozi ariko mu gipolisi inyanza laka bo ntibabibona uko kuko bavuga ko ubwo rupfu rufatiye ku matati y'amatongo yoba yatumye uwo muhisi yakubuzima. Mu gipolisi bemeza ko abo bagabo bahagaritswe ku mvo z'amatohoza. Tutandukire igisata cyo kunguruza abantu abarundi mu ntara ya Makamba batakurondere ibitoro mu gihugu kibanye cya Tanzania bavuga ko batacemerewe kunywesha kuri station kuva mu mpera z'uku kwezi kwa Ruheshi. Babwirwa ko baja kunywesha ku isoko rya Magendo riri mu gitara cy'ibiti kiri ku metero nke y'izurubibe bw'u Burundi na Tanzania aho ngo baca bazimbwa cyane kuko esanse yagugwa 3,580 ku iritiro cya igugwa 4,000 mazuto nayo ikava kuri 3,400 ikaja ku mashiringi 4,000. Reka inkuru tuyibaze Alexandrine Keza.
Kugaba barundi baja kurondera igitoro mu gihugu kibanye cha Tanzania abakozi yo ku station ngo basigaye babarungika kunywesha igitoro cha Magendu mu gihe kare atakibazo cyo kunywesha bahora bafise ngo kare babaha igitoro cyose bifuza bakemera kugira ingorane zo kucinjiza kuko bashitse mu Burundi kenshi abatware hamwe na polisi babaka icyo baba bazanye mu mabido. Kuva mu mpera z'ukwezi kwa Ruheshi abarundi baje kunywesha muri ico gihugu cha Tanzania babwirwa n'abakozi yo ku station ko igitoro basigaranye ari cy'abanyagihugu ba Tanzania. Ibyo bica bituma bakirondera ku isoko rya Magendu aho igiciro gica kiba umurengera. Aho bavuga ko iri tiro rimwe rya esanse rigugwa amashiringi 4,000 mu gihe kuri station igugwa amashiringi 3,580 nayo mazutu kuri Magendu igugwa 4,000 mu gihe kuri station ari mu mashiringi 3,800. Ibyo biruko mu gihe ishiringi rya Tanzania ubu rivundwa amafaranga y'amarundi ibice birenga 2 aho basanga bagura iri tiro rimwe ku mafaranga y'amarundi 9,400 kuri magendo kuva hadutse isoko mu gihugu cha Tanzania ku metero nke uvuye kuri bariyeri y'u Burundi. Ikibabaje abarundi ngo niyo bakizanye baracakwa na bamwe mu bapolisi canke abajejwe intwaro iyo bitagenze uko bakakwa ibiturire kugira bacinjize. Abo baje kurondera ico gitoro basaba abategetsi b'u Burundi kugurura umupaka kubaja kukirondera muri ico gihugu na rijya mu Burundi kimara igihe kitari gito atakiharangwa.
Alexandrine Keza arakenuye tukiri muri ico gisata nyene kuruno wa kane igenekezo rya 18 mu kakara bakenyezi bikavimbira ni muri Meriya Uvira muri Repubulika ya Rusangi ya Kongo bahora bashorera ibitoro mu Burundi kwibarabara ry'igihugu numero 5 mu Gatumba baratwawe n'abajejwe intwaro ibitoro bari bashoye birenga amabidon 4,500. Mwishira hamwe rihurikiye mu gwaruka rw'abakongomani bo muri karitie Kavimbira bari yamiriziyo nyifate y'abategetsi mu Burundi ngo kuko ari nabo bari barashinze ico kibanza abo bakenyezi badandarizamwo kurikira murangariro Kaneza Justin arongo ishirahamwe rihurikiyemwo ugwaruka rw'ikavimvira tumutege yome.
Le femme sinistre de Kavimvira
abayakenyezi banabonikora bikavimvira bahora bakujorera igitoro mu Burundi kibarabara ry'igihugu inimero 30 barasahuwe ibitoro vyabo n'abategetsi b'u Burundi mu Gatumba. Tubajije umwe mu bagize umugwi w'abadandariza igitoro mu Burundi aremeza ko amabizo arenga 4,500 ariyo yatwawe n'abategetsi b'u Burundi. Abakenyezi ngo badandaza ivyo bitoro kugira ngo bashobore kuronka amafaranga yo gusanura inzu zabo zahitanywe n'imyuzurira y'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika. Ikindi mumenya nuko abo bakenyezi bacuruza ibitoro bariha idorari rimwe kuri buri bido muri meri kugira ngo bashobore kuronka urusha rudasanzwe wo gushorera mu Burundi ibitoro.
Barongoye iryo shirahamwe asaba abategetsi ba Congo kugirana ibiganiro n'abategetsi b'u Burundi kugira ngo ivyo bitoro bisubizwe bene vyo.
Twebwe nk'ugwaruka bwo muri karitie Kavimvira bimwe by'umwihariko turiyamirije iyo nyifato mbi y'ababanyi bacu batubahirije amategeko agenga umubano mwiza hagati ya Repubulika ya Congo n'iy'u Burundi. Nico gituma duteye akamo abategetsi ba Congo ko bogira umubonano na bagenzi babo bo mu Burundi kugira ngo ivyo bitoro bisubizwe bene vyo kandi hongere hashigweho amategeko agenga ubwo rudandaza.
Inzamba
ubu ni umwanya w'ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro ku isoko uno munsi tugaruka kwitotezwa umugambwe Sahwanya Frode wa Amerika y'urundadaye umaze iminsi ukoregwa ikiganiro ku isoko mukaba mugishikirizwa na Emil Nibasumba.
Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Imwe mu ngoro z'umugambwe Frodebu yarononywe ibubanza umwe mu ndongozi z'uwo mugambwe mu Rumonge aranyuruzwa abugwa irengero. Ivyo byabaye mu kiringo cy'amezi abiri gusa. Iyo ngendo yari ibonekeje cyane amatora aheruka yo mu mwaka w'2020 yegereje. Icyo gihe umugambwe CNL niwo waburabuzwa kurusha iyindi. Urwego rw'imbonerakure be n'iperereza nivyo byadomwa ku rutoke ko byari nyuma y'uko gutoteza abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Eka n'ubu umugambwe uri ku butegetsi niwo wagirizwa ubwo bubisha nk'uko mugira mu bikurikire mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 20 mu kakaro mu 2024 mushikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Mu gatondo kigenekerezo gindwi muri uku kwezi kwindwi muri zone mitakataka komine n'intara ya Bubanza bazindutse basanga ingoro y'umugambwe Frodebu yononywe. Ahari byandiko n'ibimenyetso by'uwo mugambwe hasibanganijwe hakoreshejwe ibintu by'ubucafu vyirabura. Baba abanywanyi ba Frodebu canke abanyagihugu bo mu mitakataka bagirije abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ko aribo babigize. Umugambwe Sahwanya Frodebu ukidoga kugera abajejwe intwaro bo hasi bo ngaho mu mitakataka ko wabituye ukabaha n'amazina yabikekwa ariko ntibashaka kubatunganiriza. Phineas Nigaba ni cegera cy'umukuru w'umugambwe Frodebu akaba n'umuvugizi wawo.
Iyo nonwa giyo ngoro y'umugambwe Sanya Frodebu ryabaye mu kwitarike ya gatandatu ishire indwi y'ukwezi kwindwi 2024 abaduserukira ku rwego rwa komine Ibubanza babibonye barashikiriye abajejwe intwaro mu chef de zone wako karere mitakataka mbere umukuru umugambwe arashobora kuzana amazina y'abantu bike kwa kuboba aribo bakoze ibyo bintu haribo umukuru mutumba mu chef de zone none arabumviriza hama acavuga ati bagiye mu mwiherero bukeye acaha inyishu watwara umugambi wacu Sanya Frodebu ku rwego rwa komine amubwira ati nta byemezo nashoboye kubona kari baje abantu babikoze ngurumva rero ngo icyo bahanura ngo nuko moca ngo ijyanze mu giheba kumukimukira handi hantu ariko umukuru umugambwe aduserukira muri ako karere acavuga ati ntibishoboka titwereko nabazi kuri inzu avance yacu kandi wa dufitaniye n'uwo twakoteye ti rero twigwe permanence yacu izoguma hayi. Urumva ko bari bagerageje hasi kugira ngo bashobore gutorera umuti hasi ariko urumva abajejwe intwaro ntabwo bashatse kugira ngo boroshe bashobore gufasha kugira ngo izo nkozi zibibi zimenyekane.
Phineas Nigaba atera kama abajejwe intwaro kuja hejuru y'imigambwe maze bagatunganiriza bose gutwa abakora bene ubwo bubisha bagahanwa.
Dusaba abajejwe intwaro bafata imigambwe cyo kimwe ibintu by'abantu byubaho cyo kimwe kuko umuntu amaze kujya mu ntwaro acaba umubyeyi wa bose cyo gutuma rero n'ubu dusaba ko amatohoza yobandanye nkuko twabisabye kugira ngo ukuri kumenyekane abakoze ibyo bintu bashobore gukubitwa intahe mu gahanga kandi baharwe.
Ibyo byabaye mu mitakataka haize ukwezi kumwe gusa urongoye ugwaruka rw'umugambwe Sahwanya Frodebu mu ntara ya Rumonge Haruna Kinyata anyurujwe akabugwa irengero umugambwe Frodebu wagiye igwego gwiperereza ko arigo gwanyuruje umunywanyi wawo. Uwo mugambwe nyene umaze igihe widoga ko hijya no hino amabendera yawo arandagugwa. Ibyo biruko mu gihe atamwaka usigaye ngo hatunganywe amatora yo mu 2025 bamwe mu bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bagasaba umugambwe CNDD FDD kwikebuka ukareka gutoteza iyindi migambwe igasaba n'inzego z'igihugu gutunganiriza bose atanumwa kumiriwe. Aha akaba ari naho hagarukiye ikiganiro ku isoko cy'uno munsi. Emile ni basumba nariko ndakibashikiriza ndabakengurukiye ngira ko ndabikebanura naho ubuta
cyari kiganiro ku isoko.
Emile ni basumba arakenuye imbere yo gusozera no makuru dukurikire ibyanditswe n'ibimenyesha makuru bitandukanye mu Burundi mukamushikizwa na Eddie Claude nini nahazi.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nabaye ikaze murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru makuru muri Nondwi cyatanguye kuri SOS Media. Cyakimenyesha makuru cyandika kuri janye n'ibiziga bitanu byatowe muri commune Buganda mu ntara cy'Ibitoke mu kiringo kitarenga indwi imwe gusa. Babiri muri ibyo biziga n'abakenyezi batowe ku genekerezo rya 12 z'ukwezi kw'indwi. Ikindi kiziga cy'umugabo gitorwa ku genekerezo rya 16 kiboshe. Ibindi biziga bibiri byatowe mu ndwi hagati muri zone na commune Buganda. Ibyo biziga uko ari bitanu ntibyashoboye kumenyekana. Uko SOS Media kibandanya kibivuga ku genekerezo rya 11 z'ukwezi nyene mwijoro ngo haribonekeje imodoka rifise ibyo bitabona bagakeka ko abo bantu bo wabiciwe ahandi bazanwa niyo modoka gutabwa muri iyo ntara. Tubandanye na BPF canditse kukamo gategwa baba mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo bakingire ikiyaga Tanganyika n'ibinyabuzima bibamwo. Cyane mubona umuyobozi mukuru mu byajejwe harimo bidukikije yaragendeye ababa muri zone Buyenzi abahimiriza kudata imicafu mu nzuzi n'imifurege vyisuka muri Tanganyika kuko bishobora kononera ibinyabuzima biriyo harimwo n'amafi. Amazi abitunze atunze n'abanyagihugu bikononekara. Abanyagihugu bakwiye guheba ingeso yo gusuka amazi mabi n'iyindi micafu itabora mu makanivo no mu nzuzi kuko ngo bibangamira ibidukikije harimwo n'iby'abantu bihereza. Iryo himiriza rikazobandanya n'umaya andi mazone uzobirenga ko rero ngo akazotanga mande ari hagati ya 50 n'ibihumbi 800 mu mafaranga y'amarundi uko biteganywa mu ngingo ya 42 itegeko rigenga ukingira amazi. Tuve mu bidukikije tuje mu by'ubutunzi tubisoma mu kumenyesha bakuri BMN News cyanditse ko Varito Ndayishimiye yavugiye mu ntara Kayanza kugenekezo rya 13 ku kwezi ko amafaranga y'agaciro y'igihugu cy'u Burundi cyahora kiyaronka kibanje gusabiriza urero ngo yavuze kuko abahora bayatanga bacukije u Burundi nakuvyerekeye abaguma bidoga ko mu Burundi hariho ubukene mu kwishyura yatanze akarorero ku kibazo kimaze iminsi kivugwa mu gihugu kibura ry'amafaranga y'agaciro akavuze ko leta atari igishyira hamwe bavomamwo amafaranga. Tuje kuri wacu imbere yo gusozera kimenyesha makuru canditse ku ngingo y'ubushikiranganje bw'ubutungane yo kuduza ibiciro by'impapuro butanga kuva ku itariki ya 10 z'ukwezi kw'indwi urupapuro ruhakana ubwenegihugu bita acte de renonciation à la nationalité d'origine kwadugijwe inshuro 10% kwavuye ku 50,000 ruja ku 5 million z'amafaranga y'amarundi. Muri izo mpapuro hari izadugijwe inshuro 2 canke zirenga ahari nko gushingisha urubanza ubu hakaba hariho 20,000 bakaba bahora bariha 10,000 ababikeneye. Convocation yavuye ku 10,000 ija ku 5,000 na impapuro zerekana ingene imanza zaciye uyita copie de procès verbaux zavuye ku 3,000 zija ku 6,600 by'amarundi. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nondwi. Mwakoze mwese mwariko muradukurikira. Edi Claude Naza ndabashikiriza ndabifurize kuranigwa aho muri hose na utakuri Radio Inzamba agateka kawo.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Edi Claude Nazwe arakenuye nongaha duciye dusozerera amakuru twabateguriye kuri uyu wa gatandatu. Nshimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Nshimire n'abagenzanje umwe wese ku ruhara yagize kugira amakuru abashikire nk'uko muyumvise. Nabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu. Mugire n'impera z'iyinga nziza.